Ijwi rya Amerika. Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese mwateramanye n'Ijwi rya Amerika mukivyuka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni Orion Mitanga ishaka ateramije ibiganiro byo kuri masaha. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira gitegurwa mu Burundi. Guhera saa 12 naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki. Turabararitse mwese. Tutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse Oriani, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza. Akanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye katoye umwanzuro utegeka ko mu Burundi hoherezwa itsinda ry'abapolisi bazafasha kugenzura uko umutekano wifashe mu gihugu. Uwo mwanzuro watowe n'abagize ako kanama bose wahaye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon iminsi 15 kuba yabahaye igisubizo kuri icyo cyemezo nyuma yo kuvugana na guverinoma y'u Burundi. Ambasaderi François Delattre w'Ubufaransa yavuze ko uyu mwanzuro ari intambwe ya mbere yo gufasha kongerera ubushobozi umuryango w'abibumbye mu Burundi. Ibyo ngo bizatuma barushaho gukurikiranira hafi uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu no kumenya amakuru nyayo kubibera mu Burundi. Icyakora uwo mwanzuro ntuvuga umubare w'abapolisi ba Loni bazoherezwa mu Burundi. Muri iki cyumweru uwungirije intumwa y'Uburusiya muri Loni Peter Ilchev yavuze ko umubare w'abapolisi bazoherezwa mu Burundi ushobora kutarenga ijana, ko kandi bashobora kuzaba batitwaje intwaro. Mbere y'uko uwo mwanzuro utorwa, intumwa y'u Burundi i New York mu muryango w'abibumbye Albert Shingiro yabwiye Ijwi rya Amerika ko biteze umubare w'abapolisi uri hagati ya 20 na 30. Ubwo uwo mwanzuro wari umaze gutorwa, ambasaderi Shingiro yashimangiye ko u Burundi butazigera bwemera ingabo zitwaje imbunda mu gihugu, kandi ko icyemezo kigomba gufatwa nyuma y'ubwumvikane hagati y'u Burundi n'umuryango w'abibumbye. Umwanzuro watowe kuri uyu wa gatanu unavuga ko uzafatira ibihano abagerageza guhungabanya umutekano no kubangamira imigambi yo gushakira umuti ibibazo biri mu Burundi, baba bari mu Burundi cyangwa hanze yabwo. Ubwo intumwa z'akanama k'umutekano Karoli n'umunyamabanga mukuru Ban Ki-moon basuraga u Burundi mu ntangiriro z'uyu mwaka, Perezida Pierre Nkurunziza yabijeje ko u Burundi bugiye gufungura amaradiyo yigenga yafunzwe, bugahagarika inzandiko zifatisha abatavuga rumwe na leta, ndetse bakanafungura imfungwa za politike zigera ku 1,200. Uwungirije ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika David Pressman yavuze ko ibyo u Burundi bumaze gukora kugira ngo bwubahirize ibyo rwasezeranije izo ntumwa bidafatika. Bwana Pressman yavuze ko u Burundi busohora amatangazo agenewe abanyamakuru kurusha uko bwakarekuye imfungwa za politike. Biteganyijwe ko intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni Jamal Benomar asubira mu Burundi mu cyumweru gitaha kugirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye b'icyo gihugu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International urashinja igihugu cya Turukiya gusubiza ku ngufu impunzi z'Abanyasiriya mu gihugu bahunze. Uwo muryango uvuga ko buri munsi Abanyasiriya nibura 100 basubizwa iwabo mu ibanga rikomeye. Ibi ngo bikunze gukorerwa majyepfo ya Turukiya. Amnesty International ivuga ko Turukiya ibikora nyuma y'ubwumvikane yagiranye n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe mu rwego rwo kugabanya ikibazo cy'impunzi cyari kimaze gukomerana Uburayi. Uhagarariye uwo muryango ku mugabane w'Uburayi John Dalhousen avuga ko Uburayi bukwiye kwitondera Turukiya kuko atari igihugu gitanga ituze cyangwa gihumuriza impunzi. Amnesty ivuga ko mu basubizwa muri Siriya harimo abagore batwite n'impinja. Turukiya ntakirasubiza kubivugwa na Amnesty International. Uburayi na Turukiya bafitanye amasezerano yuko Turukiya yajya yakira abimukira bahawe ubuhungiro babusabye mu Bugereki, hanyuma Turukiya nayo igahabwa amafaranga n'amahirwe y'abaturage bayo gusura Uburayi badakeneye visa. Igihugu cya Pakistani cyasabye Irani gukorera iperereza umuhinde icyo gihugu giherutse gufata aregwa ibikorwa by'ubutasi. Minisiteri y'umutekano mu gihugu cya Pakistani yandikiye ambasade ya Iran iri Islamabad irega uwitwa Yadav gukora ubutasi abukorana n'inzego z'ubutasi z'Ubuhinde. Pakistani ivuga ko uwo mugabo yari afite n'umugambi wo gukora ibikorwa bibangamira umugambi w'ubucuruzi uherutse gusinywa hagati y'Ubushinwa na Pakistani. Amashusho ya video yashyizwe ahagaragara na Pakistan agaragaza Yadav yiyemerera ko afite ibiro ahitwa Chabahar ko kandi yakoranaga n'inzego z'ubutasi z'Ubuhinde. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavuze ko bitaremeza niba ibi Yadav yarabivuze nyuma yo kubihatirwa. Ubuhinde bwemeza ko Yadav yigeze kuba umusirikare wayo ariko buhakana ko atigeze akorana n'inzego zabwo ziperereza. Buvuga ko Yadav yari yarasabye gusezererwa mu gisirikare.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro kira cerekeye amagara y'abantu.
Kira
ni ikiganiro cy'urwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije rwaruka namwe bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Abana b'abanyamwema barafise ingorane zo kwiga mu bihugu biri mu nzira y'amajambere bivuye kwitotezwa bakoregwa. Vyongeye nta mategeko abagenga mu mashure arashigwaho nkuko bimenyeshwa n'ishirahamwe ryita hagateka k'abanyamwema Albinos Sans Frontières ASB. Ukutabona neza kuri mu bituma badakurikira neza ivyigwa nk'abandi. Mu bihugu biteye imbere abigisha baraborohereza mu kureka bakicagurira ibibanza bicaramwo kugira babone neza ibyanditse ku kibaho nkuko bimenyeshwa n'ishirahamwe ryita imico kinyafrika arico Afrique des Idées rifise icicaro mu gihugu cya Cameroun. Ikindi nuko umubiri wabo ushobora gutuma batabandanya amashure. Ingwara ya kanseri yo ku rukoba hamwe n'ingwara z'ivyuririzi zifatira ku kutabona neza basanganywe ni zimwe mu zishobora kubabera intambamyi. Ishirahamwe Afrique des Idées riremeza ko benshi muri bo bacira amashure hagati nubwo ridatanga igitigiri. Abanyamwema baheba kwiga bagwiriye mu bihugu byo muri Afrika hamwe no muri Amerika y'Epfo. Ukuronswa ivyo bambara nk'ivyo kwifuka ku mubiri amarori biri mu vyogabanya uko guhagarika amashure nk'uko ishirahamwe Albinos Sans Frontières ribimenyesha. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kiracu no munsi tugira turabire hamwe ibijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure. Kuri mikro ijwi ni rya Raisa Liliane Inamahoro ndabaha ikaze muri kino kiganiro kira. Ikiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri komine Gitega y'intara ya Gitega. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa mu kwita amagara y'abanyamwema kugira batere imbere mu mashure. Baganira na mugenzanje Ana Yves Irankunda.
Abanyamwema boza baraja kwishure bakareka kuza barabinu
ufate nko ngamo bisagara urabona ko beshi usanga abanyamwema barabashize hamwe rero nk'umukuru w'abanyamwema yoza guhiga nk'abandi bari mu ntara zakure badashoboye kuronka ingene bo kuyungunganya bakabashira hamwe bagagira nk'ishira hamwe gira nabo biteze imbere.
Abanyamwema boreka kwikumira akabona nabo ko ari abantu ntabandi natwe tukabafata nk'abantu ntabandi.
Ababyeyi bo bakunda bakaza barabegereza n'abandi bana badasanga ibikoba tukabakunda na twese.
Abigisha bo babungabunga bakabumvisha ukishure ari ngira kamara abanyamwema icambe nuko babanza bakabaziga mu buzima bwabo bakiri bato bakabaronsa ibikenewe nko kubarinda izuba n'ibindi kubagurira amavuta ntama bakabumvisha abandi bana yuko baraha kubakumira baraha abantu usanga babakumira ati ntibankore ko bonja
leta yo kwitwarika abo bana kabona ko ari nk'abandi kubera nk'ibyo barashobora gukengera tujya ntidusurukoba tukabona na twese ko turi bamwe
abanyeshuri bafasha ko abasanga bafite ingwara mu maso batabona neza tukabimurira tongera tukabasigurira
bogira nk'umwete bakareka kuza baritinya kurya kuntu basa ngo cabaza baravuga ati twebwe twirabura uku baca bibaza yuko bahavaza baragira isoni bareka kuza barajya impande yacu bibaza ngo twava tubakengera
amashure kw'abanyamwema kotumye muri rusangi batera imbere ikindi vyo bafasha nuko tabandanya batotezwa ikindi nuko iyo bari ku mashure bahahurira ari benshi bigatuma babona ko ingorane bafise isangiwe bakanungurana ivyiyumviro nkuko ishira hamwe Jeune Espoir ritohoza ivyingwara zitagwiriye ryo mu gihugu c'uBufaransa ribimenyesha ukwiga kuri banyamwema kotuma babashigikira bagira umwete kandi boroherwa kuronka aho babasanga nkuko UNICEF ishira hamwe gitaye neza ibibondo ku isi ribivuga akarorero urunani rwo guteza imbere no gushigikira abanyamwema go mu gihugu ca Senegal Anapas gwarorohewe no kubashikiriza imfashanyo y'ukubungabunga umubiri wabo rubasanze ku mashure nk'uko go runani rubimenyesha kugira twumve neza ibijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure tega amatwi inkuru mugenzanje ala ivirankunda adutoreza ku ishure shingiro ryo ku mucunguzi mu ntara ya Gitega
ukwiga kw'abana bafise ubunyamwema ntikuborohera bw'amagara make bamana aha ndi ku ishure shingiro ryitiriwe umucunguzi ry'Igitega mu mwaka wa kabiri aho Rajabu Nduwimana afise ubunyamwema yicara nko ku metero imwe uva ku kibaho kugira ngo ashobore kubona ivyigwa mwigisha aba yanditse uyo mwana w'imyaka 12 atugira ko hari gihe amaso amera nk'ayahumye bivuye ku mishwarara y'izuba gushika naho yifuza kuguma ahagaze imbere y'umwigisha babaro hamwe n'uburuhe butavana ko ni muri kizi nkuko abandanya tuyagira muri kino gihe abigisha bo kwishure shingiro umucunguzi baratanze uruhusha kubana bafise ubunyamwema bwo kwama batonda ishure bibangikanije inkofero Alice Girukwishaka yemeza ko yambaye ikigwa canditswe kibaho ashobora kukibona umwigisha arakurekura mu mwaka wa gatanu amadirisha yose afuswe n'ibitambara kugira ngo imishwarara y'izuba nibuze abana bafise ubunyamwema kubona akarorero ni Benny afise ubunyamwema avuga ko ashima iyo ngingo yafashwe n'abarezi kuko ubwiwe ntacyo yokwimariye kubera yaguma yivyiringira mu maso bikamubuza gukurikira ivyigwa neza vyongeye uguha uruhusha umwana afise ubunyamwema bwo kwicara aho ashaka bimutera intege zo kwigatekanye iyo ngingo iraha kandi umwizero Beni w'uko azogira amagara meza mu gihe akurikiranye amashure yiwe akayarangiza
cyane ndamenya mu ishure ishure ukamara uko ndamumenya ngenda ngenda bituma umuntu agira amagara meza
ariko rero abavyeyi bibarutse abana bafise ubunyamwema ntibahuta babashira mu mashure imvo nuko bibaza ko ataco yobamarira kuko bakunda kugwaragurika ku mubiri nkuko abo twaganiriye babivuga naho abana b'abanyamwema babona ko badakumigwa abanyeshure twaganiriye bavuga ko hari igihe bishika bagatinya kubegera inyifato mwene iyo ishikira Dunia Doriane mu kwibaza ko ubunyamwema gandukira ugukurikirana abana bafite ubunyamwema uko batera imbere mu manota ni igikorwa kitorohera abarezi uyu mwigisha yigisha mwaka wa gatanu Joseline nihora imbere afatira ku mwanya yongera ko mu gihe cy'utubazo two mu ishure
kandi nafite ingorane yo kumwigisha kuko banyamwema yamahetse inyuma y'abandi kandi nkamurindira mpaka ahazohereza kandi tukamuha amahoro nawe agaheza nk'abandi bantu ndi umubyeyi kandi ndazi ko abana nkabo natwe tubwiriza kubafasha mu ngabirano twaronse tukabigisha cyo kimwe n'abandi
rimwe na rimwe ukugwaragurika kw'abana bafise ubunyamwema kuratuma amanota agabanuka Arise giruko ishaka umwaka uheze wabaye impagusa kuko yaragwaye bihute byamubaba cyane bigatuma atacu ashobora gukora tekana iyo abana bafise ubunyamwema bataba bamana ingorane z'amagara yabo ngo gizitera mbere mu bumenyi twumvirize Denise barutwa nayo yigisha mu mwaka wa kabiri ishure shingiro umucunguzi
ngo umeze gutanga interrogation ubunyene yaro hari na pesi busa mugabo afisa manota 11 ku 18 iya ba yabona naho yoba yinuwande
ubushikiranganje bwo gufatana munda n'amashira hamwe nka World Vision OAP Rotary Club na Croix Rouge niyazi imbere mu bijanye no gushigikira abana bafise ubunyamwema bari mu mashure Kazungu Kasim arongoye ishira hamwe by'abanyamwema mu Burundi Albinos Sa Frontiere atugira ko amakaye amasakoshi harimo n'uburyo bwa Minervare babironswa iyo mfashanyo iza yiyongera kuyishira hamwe riba ryagerageje gutororokanya mu bagira neza naho biruko leta n'abandi bagira neza basabwa kugira uruhara rudasanzwe mu guteza imbere amagara y'abanyamwema bari ku ntebe y'ishure na cane cane kubijanye no kubaronsa amarori hamwe n'inkofero twumvirize Kasim Kazungu arongoye ishira hamwe ry'abanyamwema mu Burundi Albinos Sa Frontiere
twarabisabye muri leta ubwa mbere nk'amarori buyaduha ku buntu inkofero buziduha ku buntu amavuta tuzo turaronka kujya gushikira ngaki bwose butanga niyo ngorane yose ngari dufise ibyo by'ingwara y'amaso gatswe ni ikintu kitavugwa ngo gikire ku munyamwema
tumenyeshe ko muri kino gihe haharugwa abana bababa amajana 350 b'abanyamwema bari ku ntebe y'ishure mu gihugu cyose mu gitigiri cy'ababa 1,200 bitwa ko baba mu burere bugize igihugu
Amareta yoshira inguvu mu guhimiriza abanyamwema kuja mu mashure byongeye ingingo z'ukubitwararika bari ku ishure co bigikorwa c'amareta nkuko bimenyeshwa n'ishiramwe gitagateka k'abanyamwema ryo muri Tanzania TAS Tanzania Albino Society imigenzo yose ijanye n'ubufyitirizi yogwanywa bimwe biboneka na mareta imvo nuko ituma abanyamwema batinya kuja habona harimo kutaja ku mashure nkuko ishira hamwe TAS libandanya ribimenyesha ugukomigwa kw'abanyamwema mu ishure canka handi kotoregwa inyishu ibihugu bisangiye imbibe vyokorera hamwe nkuko ishira hamwe mpuzamakungu ONU ribimenyesha uguhinyigisho abigisha zibere yuko bo kwitwararika abanyamwema bari ku ntebe y'ishure vyobangira kamaro mu gufasha abanyamwema kubandanya ishure ikindi coze gitera intege banyamwema mu mashure n'amashirahamwe yojara baronsa ibikoresho bakenera nk'uko ishirahamwe Albinos Sans Frontières ribandanya ribimenyesha kugira twumve neza ibijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure tega amatwi kiyago twagiranye na Denis Nduwimana umuyobozi mukuru ajejwe indero mu ntara ya Gitega aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Denis Nduwimana ndabaramukije
Mahoro neza.
Uyo mugwi nyene w'abanyamwema usanga ufise ingorane wisangije z'amagara yabo kujya kuntu usanga n'izuba ryatsi batabona neza. Ivyo byose murabifatira ko?
Ego, jezwe amatwa gifatiye ko. Kugira ngo bace bitura utewe n'iyo ngorane mu ishira hamwe ryabo. Ashobore hirya no hino kusananira ku byo bakeneye. Nimba ari mu bagira neza canke ari muri leta.
Mu mashure naho murashika yo rero urumva?
Turashika yo cyane. Ingufu nziyagaze ku bibozo by'indero bwo nyene n'inyigisho. Ziyagaze ku bantu bose bakunda ugwaruka rw'igihugu. Abajejwe abarongo ya mashengero dushira ingufu hamwe kugira ngo ikibazo c'indero giterekije imbere
twasanze abavyeyi bamwe bamwe bafise abana b'abanyamwema akenshi banka kubashira mu ishure bivanye n'imvu zitandukanye yaba ubwoba bitwaza yuko mu ishure ngo bakumira
no babwira yuko bujana abana mu ishure kuko kazozo kabo kariri mwikaye nkuko ari ururimo rugunda kubivuga ubwoba bugahera bagategura kazoza kabo bana
mu misi heze bahora bafise ubwoba bufatiye yuko ngo bahora babafata ngo bakabica kubera ibintu by'ibintazi
ubushira umutima munda arico bumvise kitagenda neza bakagishikiriza abajeje intwaro n'abajeje umutekano kugira bashobore gukingirwa bakingirwe nk'abana b'igihugu bumenya yuko kazoza k'abana kari mu ishuri
ndabakenguruki
nego murakoze cyane
un albinos est un être humain comme tant d'autres. Ces droits doivent être respectés, car il est utile à la société. Ça, c'est la voix du porte-parole des albinos à travers la musique, Nahimana Platini, nommé King Plata.
Arakoze ala ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije turuhuke gato mukumviriza kano karirimbo kitwa ndu muntu nkawe karirimbwe na Platini na Himana asanzwe ari umunyamwema Kibutsa bariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwe rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure. Gwaruka gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganganita munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Kuberiki abantu birabura batwaranye birabura bashobora kuvyara umunyamwema
Abantu babiri birabura barashobora kuvyara abana bagwaye ingwara y'umunyamwema kuko mu mubiri wabo babuze icunyunyu bita melanin gituma umuntu agira umubiri wirabura
Mbaza ndakwishura
Nana bipfa kugira ngo nyamwema avuke.
Umunyamwema avuka kuko abavyeyi bompi biwe bafise ikibazo kucerekeye icunyunyu bita melanin gituma umuntu agira umubiri mwiza wirabura atangorane nimwe ufise.
Mbaza ndakwishura.
Abanyamwema b'abazungu barabaho.
Ego cyane abanyamwema b'abazungu barabaho kuko abazungu nabo nyene naho badafise melanin barafise icunyunyu gituma bagira urukuba gwera rero haro bisanga ko umwe muri bo nabo nyene afise ikibazo c'icunyunyu gituma umwana agira urukuba ku muzungu akujya musanzwe mu bibona hama akera n'amaso yera n'imishatsi imeze ukundi kuntu atari nk'ukujya kwawo vyerekana neza yuko afise ikibazo c'urukoba
Gwaruka n'ubunyene muganga anita munyana arashishikara kuba isiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ibyo bibazo
Mbaza ndakwishura
None umunyamyema ashobora kuvyara uwundi mwana atari umunyamyema
Neza cyane umunyamwema arashobora kubaka akubakana n'umufasha wiwe tangorane nimwe afise kuvyunyunyu bagaheza bakibaruka umwana amize neza bavyara umwana yirabura tangorane nimwe afise
Mbaza ndakwishura
Igweriki nyamwema akunda gutinyizuba cyane
Batinyizuba kumva zitandukanye ubwa mbere amaso yaba hajya barafise ikibazo abanyamwema baragira ikibazo c'amaso hama izuba kuko ryonona n'umubiri wabo rikonona n'amaso yabo usanga bakunda kuba bambaye amaruri yirabura bakifuka hose bakikingira bikwiriye ku mishwarara y'izuba kuko ariho rituma basinzikara cyane gose
Mbaza ndakwishura
Abanyamwema hari ikindi kintu twaba duhushanije ko kiretse melanine hamwe n'uruko.
Na kindi kintu gitandukanye umunyamwema n'undi muntu asanzwe nk'uko ubivuze atari yuko abuze ico cunyunyu bitwa melanine eka n'uruko bagwiwe rubagwera cyane. Bafise imishatsi yera nayo nyene kandi bakagira ikibazo n'amaso. Ugacusanga iyo mishwarara y'izuba niyo ibamerera nabi kandi ibatuma basinzikara cyane gose.
Ikiganiro nikira cijwe rya Amerika n'ubunyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka mu mutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Nukubera iki abanyamwema kenshi usanga bagwaye kanseri?
Abanyamwema bakunda kugwara ingwara ya kanseri y'urukoba kuko bavuze icyo nyunyu bita melanine gituma kibakingira ya mishwarara y'izuba.
Mbaza ndakwishura.
Iki abanyamwema bakunda kubahiga ngo bagende kubarobesha?
Uko nuko kutamenya ni ba bantu usanga bemera ibintazi bibatuma bagira ibintu bitari byo nko gutanga ibimazi abana bakabica cyangwa ugasanga ngo barabagurishije kuko baronke itunga. Rero nuko hagabira mukabakingira abo bana kuko barakeneye kubaho, barakeneye urukundo rw'abavyeyi, barakeneye kwiga kuko n'abana nk'abandi.
Mbaza ndakwishura.
Iki abanyamwema mama bambaye inkofero mu mutwe badashobora kuzikura hari izuba.
Kugira bikingire izuba ni kwifuka neza, kwambara impuzu zikozwe mu pama, kwifuka mu mutwe bakoresheje amakofero kugira ya mishwara y'izuba ntibasinzikarize mu mutwe, kandi nabo nyene bashobora kubaho ubuzima bwabo bwa misi yose baburangure ata mpambamye n'imwe ihabaye.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyisho hayugwaruka. N'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo ndu muntu nkawe karirimbwa na Patrice Nahimana. Tumpe na pasi sababu unaenda nafti kama uli umbwa maskini juu yake wezi kwa bosi. Ni mtu kama wewe je kwa nini kundiskasi? Arashobo ye gukora byose mu buzima. Duhi jamba banywanyi bacu. Umunywanyi wa mbere yatwandikiye ntiyashimye kwivuga kazina agatangura turamutsa natwe turamuramukije. Abaza igitera ingwara y'urubandu nimba hari imiti ruvura. Muganga Munyana twishurira uyu munywanyi.
Urubandu dutegwa n'udukoko tutabona n'amaso y'abantu dukunda kwibonekeza cyane cyane ku rukoba rw'abantu. Imiti yoyo irahari, biva rero n'ukuntu ngo rubandu ruhari aho ruri n'urugero rugeze ko ni kuvuga urashobora gusanga ari akantu gatoya kafashe igihimba gito cy'umubiri cyangwa asanga carafashe igihimba kinini cy'umubiri. Hari imiti y'ukunwa n'imiti y'ugusiga, kandi ni kumenya yuko urubandu ukuteba kuruvura byamigera ibitera itsimbatara kandi bigoye cyane gose kwituza. Bifata ikiringo kininiya ari cimiti y'ukunwa ari yo gusiga ku mubiri kugira by'ukuri urubandu rukire.
Ubunyonyi wa kabiri yatwandikiye ni Vianne, nawe abaza ati umwige makiri sugi yoshobora kwambara gakingirizo k'abagore ko kwinjira gute? Muganga Anita Munyana twishurire na Vianne.
Iyo umukobwa ari sugi kajya gafuko k'abagore ntashobora kukambara kuko ubwa mbere uravye ukuntu gakoze bisaba yuko biza kumugora cyane gose kugira wa muringa aheze awinjize indani ngo ushobore gushika ufate hajya hejuru y'igitereko.
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye, twizera ko inyishu bahawe na muganga zigize ico zibafashije. Nk'uko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, aho rwaruka rutanga insiguro ku myibutsa yaho hambere. Uno munsi uvuga uti umugani ntuva ku giti uva ku muntu, bikubwiye iki?
Uwo mugani rwoboshatse kwerekana ibintu biba bihari ko niwe washobora kuvuga ibintu bitaba bati bawumvise.
Bikubwiye iki?
Nibaza ko ari nk'aje ubugombye kugereranya. Uri ko uravuga nk'ibintu menga ngufyina. Ugasanga uri ko uravuga ibintu bibaho kandi ku muntu.
Bikubwiye iki?
Bagomba kwereke inzira nyakuri itomoye. Bukobera basukuru bari bakutsikiye icyo gihe. Mbakubwiye ati mwana anje kurikira uriya muntu ko yaciye umugani mu nzira zidatomoye. Kwere giti giti ne kirafise impemu ni giti kiduga mugabo umuntu nawe n'umuntu.
Arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'amagara y'abanyamwema hamwe no kwiga amashure. Nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Gitega. Nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye kino kiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi@voa.gmail.com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri 68 31 51 61 canke kuri 68 23 83 71 71 canke kandi kuri 75 90 99 71 kuri micro mwari kumwe na Raisa Liliane Inamahoro ndabakengurukiye.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi ry'Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ikiganiro kira. Mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabifurije umunsi mwiza, mubane n'Imana, murakoze.